dukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Juti zacu turi kumwe muri uyu mwanya mwiriwe neza. Mu Rwanda mudukurikire kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri FM 88 n'ibice bitatu. Naho mu Burundi muratwumvira ku mirongo migufi metero 19 na metero 22. Ingingo z'ingenzi z'aya makuru. Mu Rwanda polisi irasaba inzego bireba kubanza gukora ubushakashatsi ku bitera ibibazo byugarije umuryango mu mujyi wa Kigali aho guhangana n'ingaruka z'ibyo bibazo.
Ni imibare y'abana basuzwe mu miryango ariko wajya kuri tele ugashyiraho question mark ugashyiraho ikibazo kuko barajya mu miryango nibyo ariko wagera kuri tele ukabona abana ahubwo bariyongereye kubera iki bariyongereye kubera yuko usesenguye wenda ndi busabe yuko habaho ubushakashatsi bwimbitse kugira ngo turebe impamvu.
Uyu ni ACP Feli Rutagerura ukuriye polisi y'u Rwanda mu mujyi wa Kigali. Uganda yohereje ingabo zayo mu ntara ya Kivu ya ruguru muri Congo kurwana na ADF. ADF nyine irakekwaho kwica abandi baturage 13 mu karere ka Beni muri Kivu ya ruguru. Ikaze muri aya makuru turayarambura mu kanya gato cyane. Muri kumwe na Thomas Kamirindi. Nkuko nari maze kubabwira mu ngingo z'ingenzi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abantu 13 bishwe hafi ya Beni mu ntara ya Kivu ya ruguru baratunga agatoki ko ari Allied Democratic Forces ADF magufi muri iki gitero rero ko ariyo yaba yagikoze. Fidele Niyongabo yaduteguriye inkuru.
Ubwo bwicanyi bwakozwe mu ijoro ryo ku munsi wa kabiri mu mihana yahitwa Kisima Vutotoria ku birometero 30 by'igisagara cya Beni ku ibarabara rikuru rija mu gihugu cya Uganda. Iyo nkuru yatangajwe n'umuyobozi wo muri ako karere Donaki Bwana avuga ko bwicanyi bwabaye ubabaje cyane. Amenyesha ko abagwanyi bo mu ADF bakoze igitero hafi isaha imwe yo mu ijoro ku munsi wa kabiri. Avuga ko uretse abantu 13 bahasize ubuzima irengero ry'abandi bantu batari bake ritazwi. Kibona avuga ko ibiziga by'abantu batowe bari babohewe amaboko mu mugongo kandi baciwe ibihimba by'umubiri. Roger Masimango aserukira amashyirahamwe aharanira inyungu z'abanyagihugu mu karere ka Rwenzori avuga ko umukuru w'imihana ya Kisima Vitotoria n'umupfasoni wiwe bari mu bishwe. Abana babiri bafite imyaka 4 n'amezi 2 bato bari bazimira iruhande y'ibiziga by'abavyeyi babo. Umugwi ADF niwo wihinkumbi kurusha iyindi migwi y'abagwanyi vogera akarere gatunze ubutare ko mu buseruko bwa Congo. Uwo mugwi wagirizwe ko umaze kugandagura abasivile barenga 1,000 kuva mu mwaka w'2019 mu gisagara cya Beni no mu micungararo yacu.
Tim Ishimwe arakomereza kuri uru rugendo rwa president w'inteko rusange y'umuryango w'abibumbye Volkan Bozkir watangiye urugendo nyine rw'iminsi 3 muri Pakistan.
Perezida w'inama rusange y'umuryango w'abibumbye yagiye muri Pakistan ku butumire bwa ministri w'ububanyi n'amahanga w'iki gihugu Makdum Shah Muhammad Qureshi. Mu gihe azaba ari Islamabad, Bwana Bozkir azagirana ibiganiro birambuye na ministri Muhammad Qureshi ku bijyanye na politiki n'ubukungu. Bozkir aratanga kandi ikiganiro no ku bindi bibazo bitandukanye. Volkan Bozkir niwe munyaturukiya wa mbere uyoboye inama rusange y'umuryango w'abibumbye. Yaherukaga gusura Pakistan mu kwezi kwa munani mu mwaka wa 2020 mbere gato yuko atorerwa kuyobora iyi nama. Uru rugendo rwa Bozkir muri Pakistan ruzatanga umwanya wo kwerekana uruhare rukomeye iki gihugu gifite mu bikorwa byinshi ndetse n'uruhare rw'umuryango w'abibumbye mu bibazo mpuzamahanga. Pakistani yiyemeje gushyigikira inama rusange y'umuryango w'abibumbye kugira ngo igere ku ntego zihuriweho zo kubungabunga amahoro n'umutekano, iterambere ry'ubukungu ndetse n'imibereho myiza y'abaturage. Mu bindi Pakistani yiyemeje gufasha iyi nama harimo guteza uburenganzira bwa kiremwamuntu imbere no gukemura amakimbirane mu mahoro, guteza imbere umubano n'ubucuti hagati y'ibihugu bishingiye ku burenganzira bungana no kwishyira ukizana kw'abaturage.
Radio Ijwi rya Amerika tugarure Fidele Niyongabo. Noneho tujye muri Bielorusiya aho perezida w'iki gihugu Alexander Lukashenko avuga ko yubahirije amategeko mpuzamahanga igihe yategetse kuyobya indege y'abagenzi ku cyumweru gishize.
yagirije no musi kwa gatatu abategetsi b'ibihugu by'Uburaya ko bari ko barondera gushira muzana mu izosi ry'igihugu ciwe gufata ibihano bishasha kubera yanyuruje iyo ndege agahagarika umenyesha makuru atavuga rumwe na leta yiwe yari muri yo. Lukashenko aguma avuga ko hari bombe mu ndege Ryanair, amenyesha ko kuvuga ko indege y'ingwano yagurutse mu kirere yategetse iyo ndege kururukira ku mugwa mukuru Minsk, ariko inyoma cyambaye ubusa. Abadereva b'iyo ndege batangaza ko bahawe amabwirizwa yo kururuka. Iyo ndege imaze gushika hasi yarasatswe, ariko nta bombe yayitowemwo. Yamara umenyesha makuru Roman Pratasevich n'umwigeme bakundana mu Rusiya akazi baciye bafatwa barapfungwa. Perezida Lukashenko afite imyaka 66 muri iki gihe, avuga ko ingingo yafashe yaciye mu mategeko kandi ko yayifashe mu ntumbero yo gukingira abanyagihugu hisunzwe amategeko mpuzamakungu. Abategetsi b'ibihugu by'Uburaya bariyamirije ingingo yiwe yo kunyuruza indege Ryanair yari ivuye mu gihugu cy'Ubugiriki igana mu gihugu cya Lituania. Barafashe ingingo ibuze indege z'igihugu cya Belarusiya gukoresha ikirere n'ibibuga by'indege by'ibihugu 27 by'umuryango w'ubumwe bw'Uburaya. Basabye kandi indege z'uwo muryango kwirinda gukoresha ikirere cy'ico gihugu. Barumvikanye ku byerekeye gutegekanya ibindi bihano ku bategetsi bagize uruhara mu inyuruzwa ry'indege Ryanair.
Muracyumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Ni mudusange no kuri internet www.radioyacu.com, kuri Instagram, Twitter, YouTube na Facebook VOA Radio Yacu, aho hose mu ijambo rimwe. Shuti zacu mbararikire kandi ikiganiro muri sanga ejo kuwa kane kuri radio yanyu. Tuzaganira ndi muri studio nkuko twagikoraga mbere ya COVID, mwivuganira n'abatumirwa. Ntimuzacikwe. Noneho amakuru y'ibiyaga bigari tuyahere ku Burundi. Umuryango mpuzamahanga uharanira uburenganzira bwa muntu Human Rights Watch urarega leta y'iki gihugu kuniga itangazamakuru n'imiryango yegenga ya societe civili. Mugenzi wacu Eloge Wirika neza ukorera mu biro by'ijwi rya Amerika i Nairobi muri Kenya aratubwira muri make ibikubiye mu cyegeranyo cya Human Rights Watch.
Hagati y'ukwezi kwa gatanu 2015 n'ukwa gatanu 2020 ishyirahamwe Human Rights Watch rihanira agateka akazina muntu rivuga ko amashyirahamwe yigenga n'itangazamakuru atagahengwe byigeze bigira mu Burundi. Uhereye inyuma uje imbere rivuga ko kwa 20 y'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2020 umunsi w'amatora ya perezida n'abashinga amateka atandorerezi n'imwe mpuzamakungu yari hari byunyurwa n'uko abanyamakuru batashoboye kuja mu mabiro y'itora biturutse ku itegeko ryo mu 2018 ryasubiwemo rigabanya uburenganzira bw'itangazamakuru mu gihe cy'amatora. Hanuga rwa imbuga nkoranyambaga muri uko kwezi nyene ingingo nyinshi zasohowe na leta zikaba zazigamije gushyiraho komite zijejwe gutora abakozi bahabwa akazi n'amashyirahamwe mpuzamakungu hisunzwe ubwunganire bw'ibitigiri by'ubwoko no kuyakandamiza, niko Human Rights Watch ivuga. Mu kwezi kwa mbere no kwa kabiri havugwa urubanza rw'abanyamakuru bane b'ikinyamakuru Iwacu cigenga bari bakiriye umunyororo w'imyaka 2 n'igice bari bahagaritswe mu kw'icumi 2019. Muri uko kwezi hari hasohotse kandi itegeko ribuza abanyamakuru kuvuga ibijanye n'amatora bidahuye n'ubugombe bw'umurwiseni uyatunganya. Abanyamakuru mu mpera z'umwaka bagiye kurekurwa ku kigongwe cy'umukuru w'igihugu. Uwo mwaka mu kwa gatandatu leta yahagaritse ibikorwa by'ishyirahamwe Taxime rimwe mu yigenga nyuma y'isekeza yaryatanguje ku bijyanye n'ikiza cya malariya n'imirire mibi mu gihugu. Nayo mu kwezi kwakurikiye Jean Merkuki yahoze yakora ishyirahamwe Akati rirwanya ihohoterwa rya kiremwamuntu yagumijwe ko umunyororo w'imyaka 32 yagirizwa izaha birimo imigumuko n'uguhungabanya umutekano w'igihugu. Hagati y'ukwa mbere no kwa gatanu 2019 cyenda havugwa cyane amwe mu mashyirahamwe mpuzamakungu yugaye mu Burundi inyuma y'ikunaniranwa na leta ku cifuzo cyo kwerekana ibitigiri by'ubwoko bw'abakozi bayo. Iyugarwa ry'ibiro bya ONU bijejwe agateka kadina muntu igumizwa mu bihano by'ibinyamakuru mpuzamakungu BBC y'Abongereza n'ijwi rya Amerika muri ko murumviriza, hamwe n'icyemezo cy'umukuru wa Sena na inyuzi wacu gufata amatungo y'impirimbanyi n'abanyamakuru bahunze igihugu. Mu 2018 havugwa iyugarwa ry'ibinyamakuru twavuze hejuru, abakozi batatu ba Taxime bakatiwe imyaka 10 yo gufungwa imbere yo kurekurwa mu mpera z'umwaka. Itegeko ribwiriza abanyamakuru ibyo batangaza hamwe n'ihagarikwa mu kiringo cy'amezi atatu kuva mu kw'icumi y'amashyirahamwe mpuzamakungu. Mu 2017 Human Rights Watch igaruka ku ihagarikwa rya Ligiteka ishyirahamwe rya mbere rihanira agateka kazina muntu ry'Abarundi ryabayeho. Amategeko abiri yatowe aho ububasha leta kugira igitsure ku itunganywa ry'amafaranga y'amashyirahamwe mpuzamakungu nayo mu gihugu, ihagarikwa ry'abakozi batatu ba Parseme hamwe n'ihagarikwa rya Netor n'ibitanga yahoze atwara igisata cya Prodeash rihanira agateka kazina muntu. muntu nakabanyororo hagati na hagati ya cirubuzeruka mu gihugu n'ajyo nyene yabujirwa mu gihugu uheruka kurekurwa bigongo cha president mu mwaka wa 2016 birihande y'abanyamakuru b'inyamakuru mpuzo makungu harimo wa Romonde cha Faransa Jean Philippe Remy batawe muri yo mpiperereza ma radio yuguruwe nyuma iri kwa gutegetse yabujirwemo mu 2015 agateye kwa kubanza gusinya amasezerano masha yashira kwa mananiza inyuruzwa ryo munyamakuru Jean Bigirimana n'ubu ataratorwa Human Rights Watch igaruka kandi kuyugarwa ry'amashyirahamwe cumi yayagize icyashikiriza ku mabi yabwirizwa leta ku mwaka wa 2015 nawo ufatwa nk'akaga ku mashyirahamwe yigenga n'ibinyamakuru umuryango mpuzamahanga ugaruka kuyugarwa n'iturirwa ry'ibinyamakuru byigenga hamwe n'iyugarwa ry'amashyirahamwe yigenga byagirizwa kuba byaragize uruhara mu myiyerekano yo kuyamiriza ikindi kiringo ca nyakwigendera Perezida Pierre Nkurunziza n'ihirikwa ry'ubutegetsi yasinze ihagarikwa ry'amashyirahamwe cumi n'ifatwa ry'amafaranga yayo ku makonte ihunga ry'abanyamakuru n'imirimbanyi bamwe nka Trace Nzikumana akorera RFI ya Faransa na AFP Chokimana Pierre Claver Mbonimpa twara podrash babanje kubarezwa igufa no kurusimba leta y'Uburundi ntiyahengeshanije kuyamiriza bene zino raporo nkuko Tayabu Renova iserukira Geneve yabigarutse ko mu kwezi kwa gatatu uyu mwaka mu gihe hari ibikorwa by'akanama ka ONU bikajije rwatse akazi na muntu n'umugwi utohoza ku Burundi
Ati Burundi burasubiye kwiyamiriza bwivuye inyuma izo mvugo z'ububeshi zifite imvo za politike no kutigenga nta kindi abo bagamije atari gucafuza igihugu cacu kandi leta yo yiri ku gikorwa cyo guteza imbere igihugu mu butunzi amagara y'abantu umutekano ubutungane kunywanisha Abarundi kugwanya gashomeri n'ubukene no kunga imigenderanire n'amakungu hadashizwe imbere ukwihanganiranira mu bya politike mu gateka kazi na muntu naho turi ku kivi amaradio amwamwe nayo yaruguruwe kandi n'impunzi ziriko zirataha ku bwinshi byerekana icyizere kihari
Namushanganje ukumenyesha makuru yishimiye mu minsi ishize kwa mwe mu mashirahamwe yatanguye kwikubita gashi akabivuga yisunze cegeranyo cha RSF yani agateka k'abanyamakuru ryako y'u Burundi mu kibanza ashyana na 60 kikabushira kuri 47 uyu mwaka mu bihugu 180 rikoramo amatohoza
abahora batabona ko mu Burundi ubwigenge bwo kumenyesha makuru buhari barahabahaye barabona ko ho bayivuga atari ko byari bimeze ibyo bikerekana ko ubwigenge bwo kumenyesha makuru hani wacu ataraga
Haja mbabanga president Ndayishimiye yavuze ko atamwigisha ko ubahiriza agateka kazi na muntu yihanikiriza amashyirahamwe mpuzamakungu mu miseze naho atanguza isekeza ry'abanyororo yagiriye ikigongwe yagabishije abinyegeza nyuma y'amashyirahamwe yigenga n'itangazamakuru mu gukora amakosha avuga ko igihe cyo kudahana carenganye eloje urika neza ijwi rya Amerika
noneho tujye mu Rwanda ibibazo by'urudaca byugarije umuryango ni ukuvuga abaturage mu mujyi wa Kigali byiganjemo ubuzererezi ubujura ubusambanye n'ubukene uyu munsi inzego zitandukanye zabikozeho inama ngaruka mwaka polisi muri iyo nama yasabye kubanza gukora ubushakashatsi kugitera ibi bibazo aho guhangana n'ingaruka zabyo mugenzi wacu Eric Bagirubusa yaduteguriye inkuru irambuye
Ubuyobozi bwa polisi mu mujyi wa Kigali busabye inzego bireba ko zakora ubushakashatsi bwimbitse bukamenya umuzi w'uruhuri rw'ibibazo byugarije umuryango kuri uru rw'umujyi wa Kigali nyuma yaho imyaka ishira indi gataha ibibazo bikomeza kugaruka ari bimwe ibyo birimo iby'ubuzererezi ihohoterwa mu muryango gutera indabangavu ubukene n'ibindi muri ibyo bibazo akarere ka Gasabo gakomeza kuza ku isonga nko kuva mu 2018 kugeza mu kwa gatatu 2021 abatewe inda barasaga 3,800 minisitiri w'uburinganire n'iterambere ry'umuryango Professor Jeannette Bayisenge agasanga bikwiye guhinduka
murumva rero kuza ku isonga mu bintu bibi rwose ntago ari byo Gasabo kajyaga ko ihora ku isonga ariko turifuza ko ihora ijya ku isonga mu byiza kuba ku isonga mu mubiri turumva ko atari ikintu twakwishimira twese kandi ni nayo nimwe mu mpamvu itumye twicara aha ngaha
Bimwe mu bibazo bikunze kumvikana mu mujyi wa Kigali ni iby'abana b'inzererezi, indaya basabirizi, abanywa ibiyobyabwenge n'ibindi. Polisi ivuga ko kugeza ubu haboneka abana bari hejuru y'imyaka 10 y'amavuko ndetse n'abari munsi y'iyo myaka mu buzererezi. Hari gahunda yo gusubiza abana mu miryango ariko byose birasa naho ntacyo bitanga. Umuyobozi wa polisi mu mujyi wa Kigali ACP Feri Rutagerura agasaba ko inzego bireba zabanza gukora isesengura ryimbitse rigamije kumenya umuzi w'ibibazo aho guhangana n'ingaruka zabyo.
Kugira ngo iki zo mu gikuri gikemuka burundu bizashoboka gusa ari uko inzego zose zibyumva kimwe kugira ngo dufashe abayobozi b'ibanze baduhagarariye twese hariya ku hasi ku grassroots ni ikibazo birimo barakubwira bati murabona imibare y'abana bashubijwe mu miryango ariko waje kuri tele ugashyiraho question mark ugashyira ikibazo kuko barajya mu miryango nibyo ariko wagera kuri tele ukabona abana ahubwo bariyongereye bariyongereye kubera iki bariyongereye kubera yuko usesenguye wenda ndi busabe yuko habaho ubushakashatsi bwimbitse kugira ngo turebe impamvu
Si polisi ubona gutyo gusa Madame Anita Asimwe umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu gishinzwe imikurire no kurengera abana akavuga ko kubufatanye n'inzego zitandukanye hagombye guhindura uburyo bwariho mu gukemura ikibazo
umwana nagapfa kuva mu rugo ngo agende ajye kuba ku muhanda iki kintu ni twese nitucyumvikana aho tukacyemeranya tuzashakisha umuti tugaruka kubyo nyakubaha umuyobozi wa polisi yari arimo kutubwira mukanya uyu munsi iyo tugiye tukagerageza kubakura yo tuvuga ngo muhite musubira mu rugo barabyuka mu gitondo bagasubira kuri street cyo tugomba gushakisha approach dufasha kugira ngo igihe tubakuye ku muhanda igihe tudahise dushobora kubasubiza mu rugo habe hari ahantu bashobora gukorera transition tukabona kubageza mu rugo kuko banya kubabayobozi turi hano biravabaje cyane iyo dufasha umwana kwatunguka mu marembo y'ababyeyi umubyeyi agatinyuka akavuga amazi imyaka irenga ine itanu atarabonaga umwana we agatinyuka akavuga ngo kinacyo kiracyabaho n'ukuri unanirwa kuhamusiga unahamusize nawe waba ufite ikibazo
kubo bireba nabo bavuga ko bagerageza gufata ingamba mu gukemura ibibazo uyu ni Madame Pauline Umware umuyobozi nshingwa bikorwa akarere ka Gasabo kavugaho kuza kwisonga mu bibazo byugarije umurwa mukuru w'u Rwanda Kigali
twaje gusanga muri uyu mwaka 2020 kugeza muri kwezi kwa gatatu dufite abana 276 batewe inda rita dushaka ingamba rero mu buryo butandukanye haba n'abagiye mu mirire mibi nabo turabafite n'inzererezi hose tuza gushaka ingamba mu buryo ufatika duhindure strategy dukurikije zisanzwe zihari
Minisitiri w'uburinganire n'iterambere ry'umuryango akavuga ko ibibazo byugarije umuryango byagombye kwinjizwa mu mihigo buri wese akabigira ibye
twakongera kwintego yo gushyira ibibazo bibangamiye umuryango mu mihigo yacu kubera ko iyo ibibazo nubwo umusaruro udahita uza kakanya ngo bibe nko kuvuga umuhanda nawo ubatse nawo imishini na byubatse naribonye ariko bifite impact ikomeye cyane no gutuma na bya bikorwa bindi biremereye bigerwaho niyo mpamvu rero twongera gusaba ngo byinjire mu mihigo yacu kuko twagaragaje ko abanyarwanda dukorera ku mihigo kandi tukagera ku cyo twiyemeje
ufatiye ku mibare ya Minisiteri y'uburinganire n'iterambere ry'umuryango abagore n'abakobwa bahohotewe bari kuri 19% mu mujyi wa Kigali mu gihe cy'imyaka ine abana batewe inda bakiri bato barabarirwa mu 10,000 ikibazo cy'igwingira mu bana nacyo kiri ku mpuzandengo ya 21.3% mu mujyi wa Kigali ku bana bari munsi y'imyaka itanu mu gihe mu gihugu hose bangana na 33% igifatwa nka nyirabayazana haraza ubushobozi buke bwagombye gutunga abagize umuryango ndetse n'ababyara bo badashoboye kurera ingingo yumvikanisha ko hakiri byinshi byo gukora ku mpande zombi abategetsi na rubanda intumbero y'ubutegetsi ni ukugira umuryango utekanye kandi ushoboye bagira ubusanzwe rya Amerika I Kigali
tukiri mu Rwanda President Paul Kagame ahangayikishijwe n'uburyo umubano n'u Burundi warimo ugenda uba mwiza none nkuko abivuga u Burundi bugakomeza gushyigikira abatera u Rwanda Pierre Claver niyo nkuru aratubwira uko byifashe
Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yatangaje ko kubutegetse gushasha bwa mugenzi w'u Burundi Evariste Ndayishimiye icuka cyari cyatanguye kubaciza hagati y'ibyo bihugu bibiri yamara mu kiganiro hahaye ikinyamakuru Jeune Afrique Perezida Kagame avuga ko igitangaje ari ukwica igihugu kitaraheba agatima ko gufasha umwansi w'u Rwanda yagize ati iyo umubanye ari inkwezi y'amarere agateza umutekano muke igihugu cawe uragerageza ugahangana n'iyo ngorane utibagiye no kurondera icinyegeje inyuma mu kiganiro cihariye yahaye Jeune Afrique Perezida Kagame yongeye ati iyo umaze kumenya ko kanaka ashigikiye umwansi wawe aho ncampangana n'ingorane zibiri iya mbere n'umwansi aca muri ico gihugu c'u Burundi akajabuka imbibe akadutera ica kabiri ni uwinyegeza inyuma ntaboneke agakorera mu mpisho agashigikira umwansi yanteye Ijwi rya Amerika ryashatse kumenya ico u Burundi bo bivuga ko umukuru w'igihugu aho yarari kuri uyu wa gatatu kwigisha abasirikare bakuru bakuru gukunda igihugu yanse kugira ico abivuze ko umuvugizi wiwe Evelyne Butoyi yabwiye abamenyesha makuru babimubajije ko kuri uyu munsi atabibazo by'imigenderanire umutekano canke igisirikare vyamujanye ahubwo ko yifuza kwigisha gukunda igihugu gusa Icho bikoze ishirame jigenga jegere ubutegetsi Falcon F yabwiye ijwi rya Amerika ahubwo ku Rwanda rushaka kwiteza utunyoni. Gerard Hakizimana ni warirongoye.
Ari nacyo bituma byashikijwe n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda twavuga ko ari imbugo by'ukuri biboneka ko zigomba gushyira abagomba gutembagaza ubutegetsi mu 2015 mbere bikaboneka ko u Rwanda rushobora kuba rugifite umugambi wo kubanda ruhungabanya amahoro n'umutekano mu gihugu. Ari nacyo bituma dusaba amashami mpuzamakungu kugira afashe kugira nyabuna imigendanire y'u Rwanda n'Uburundi ibe myiza, maze nabo bagomba gutembagaza ubutegetsi bashobore kunguka mu gihugu bacirirwe imanza. Icyo tuko turabona coco ni uko by'ukuri umukuru w'igihugu cy'u Rwanda ariko arirengagiza na cyane cyane ibikorwa bitari ku Burundi bumaze gukora byo gusubiza hamwe. Rero tugafata ko ibyashyikirijwe n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda ubwami twibumisha mu kirongoye gishinzwe kwakira abana bamwe ari imbugo by'ukuri zitanwanisha, ari imbugo zitifuza imigendanire myiza. Nacyo tuma mu ishyirahamwe turongoye nk'abana agateka kaza muntu dusaba ko by'ukuri u Rwanda rwotanga bagomba gutembagaza ubutegetsi.
Icyo kibazo cy'abashatse gutembagaza ubutegetsi ishami Falcon F rivuze n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame yarabigarutse ko mu kinyamakuru Jeune Afrique. Yagize ati mu Bufaransa, mu Bubiligi n'ahandi izo mpunzi ziriyo kandi bamwe muri abo baragize uruhara mu gushaka guhirika ubutegetsi. None murumva Burundi bubwira ibyo bihugu ngo mutaduhaye abo bantu ntituzosubira gucana uwaka. Hari imbere n'abaciye mu Rwanda imbere y'ugushika iburaya, harimo n'abasirikare bakuru, abashingamateka, abashikiranganje n'abandi. Perezida Paul Kagame yanavuze ko igihugu ciwe kidashobora kwirukana impunzi. Yagize ati abatari bafise ahandi baja uyu munsi bare mu Rwanda nk'impunzi. Kubitwerekeye twebwe ntidushobora kwirukana impunzi, oya, ahubwo ico dushobora kwemeza tudakekeranya nuko mu gihe cyose bakihari atana bamwe bazokwigira bishira hamwe ngo bagerageze gutera Burundi bavuye mu Rwanda. Ubu rero nimba hari ushaka kubatwaka akabahereza Burundi uwazobage yifasha. Ikinyamakuru Jeune Afrique cyatangaje iyi nkuru inyuma y'igitero cyabereye mu burengero bushiri bumanuko bw'u Rwanda mu karere ka Rusizi mu murenge wa Bweyeye ahahantu rubibe n'u Burundi. Igisirikare cy'u Rwanda cavuze ko civunye umwansi yazananye mu Burundi aje busuruzi ruhwa rugabura ivyo bihugu bibiri, kikicamwo abagwanyi babiri abandi bagasubira inyuma bahungira iyo bazananye muri zone Ruhororo komine Mabaye mu ntara ya Cibitoke. Itangazo ry'ingabo z'u Rwanda rivuga ko abo bagwanyi bari arabo muhari FLN ugwanyi ico gihugu kandi ko abishwe bafatanywe n'ibigwanisho bitari bike harimo n'imyambaro yo gisirikare y'u Burundi. Naho biruko leta y'u Burundi yo yirabihakana yivuye inyuma. Pierre Clavenu nkuru Kigali kubwijwe rya Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Imikino ya kimwe cya kane kirangiza mu irushanwa BAL Basketball Africa League i Kigali mu Rwanda, Zamalek yo mu Misiri imaze gukina na Forces Armées et Police FAP yo muri Cameroon. Mugenzi wacu Jean-Claude Munyandinda umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika ukurikirana ibya siporo n'imikino mu Rwanda aratubwira uko uyu mukino wagenze.
Urugamba rwa kimwe cya kane kirangiza mu irushanwa rya Basketball Africa League ririmo kubera i Kigali mu Rwanda rwatangiye. Ikipe ya Zamalek mu Misiri na Forces Armées et Police muri Cameroon niyo yabimburiye yandi kujya mu kibuga mu mukino watangiye isaha 11 n'igice ku isaha y'i Kigali. Zamalek yarangije imikino mu itsinda ryayo rya gatatu itsinze amakipe yose bari kumwe, nta kosa na rimwe igomba gukora imbere ya Forces Armées et Police. Yazamutse nk'ikipe yitwaye neza nubwo yarangije ku mwanya wa gatatu mu itsinda ryayo rya kabiri. Ku rupapuro ikipe y'umutoza Samir Gouda n'abasore be barimo Yasser Mohab, Mostafa Meshal, Islam Salem, Omar Hesham, Anas Mahmoud na bagenzi babo nibo bahabwa amahirwe menshi imbere y'ikipe ya FAP iyobowe n'umutoza wayo Ngono Adie n'intwaro ze zirimo Yves Garansu, Cedric Esome, Ebaku Akumenzo, Okola Kome n'abandi. Nyuma y'uyu mukino wa Zamalek na Forces Armées et Police guhera saa tatu z'ijoro harakurikiraho undi mukino wa kimwe cya kane kirangiza hagati ya Petro de Rwanda yo muri Angola na AS Sale muri Maroc. Aya makipe yombi yari ari kumwe mu itsinda rya kabiri none dore Karongi yarahuye muri kade final. Umukino wahuje mu itsinda amakipe yombi yaranzwe no kugundagurana ariko birangira Petro de Rwanda yegukanye intsinzi bituma yicara ku mwanya wa mbere mu itsinda AS Sale irangiza ya kabiri. Muri iri joro biraba ari amacuma acanye. Ku ruhande rumwe ikipe ya AS Sale igizwe n'abasore b'intarumikwa barimo Yassine El Martini, Rashad James, Therese Toglin, Abdrahim Najana bagenzi babo baraza bashaka kwihimura kuri Petro de Rwanda mu gihe ku rundi ruhande abasore b'umutoza w'umunyabrezil José Alves dos Santos Neto barimo Childe Dundao, Joaquim Valdericio, Olimpio Cipriano, Ryan Richard na bagenzi babo bagomba kwereka ikipe ya AS ariko wabatsinze ntawe yagiye. Yari Claude Munyandinda I Kigali.
Tukiri mu mikino ya basketball NBA ni ishyirahamwe ry'amakipe ya basketball y'ababigize umwuga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangaje umugambi wayo wo gushinga NBA Africa, ni ukuvuga NBA muri Afurika. Mugenzi wacu Fidele Niyongabo yabajije umunyamakuru w'inararibonye mu bya siporo Tarsis Harerimana uko uyu mugambi wa NBA uzahindura basketball muri Afurika. Harerimana ni umurundi utuye muri Canada.
Umugambi ni mwiza cyane kuko uje hari hageze kuko iki gihe wazi ko cyangwa ngiye mu kiramaboko basketball muri Afurika rifite ingorane. Hari amasiganwa menshi yahagaritswe cyane cyane ajyanye n'abatsinda ibikombe mu bihugu byabo. Ikindi nacyo twavuga ni uko uyu mugambi ukomeye cyane kandi werekana ko Abanyafurika bakomeye kuko kibwa mbere biba ibyo bikaba byatangiye mbere kera cyane. Rero twibaza ko ibihugu byo muri Afurika byari bikwiye gufatiraho uyu mugambi bigateza imbere umupira wa basketball cyane cyane bashimikiye ku ngaruka kuko basketball batayicishije mu mashuri yo mu gashoboka.
Kuba uwo mugambi utanguje harimo abahoze ari abakinnyi muri NBA batanu. Muri abo harimo umunyafurika azwi cyane ava muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo Dikembe Mutombo na Luol Deng yavukiye mu gihugu cya Sudani yo mu bumanuko. Harimo n'abandi nka ba Grant Hill, harimo Junior Bridgman na Joachim Noah umuhungu wa Yannick Noah bari mu bazoshira imitahe muri uwo mugambi. Hakaba harimo n'umuyobozi wa NBA Adam Silver n'icegera ciwe Mark Tatum nabo nyene bazoba bari mu rwego nyobozi uwo mugambi. Nikintu kiboneka ko ari ikintu gikomeye atabizohera mu majambo gusa murabona ko ari ibintu bizoba ngira kamaro cyane.
Icyo nubwira abatwa twumva nuko ni na societe ni kuvuga ubiragiye ne bitabiteguye na radio na societe menshi azobafasha kifatiye mbere nuko aba bakinnyi kuvuga Gandil umuntu andwazi n'izi atlantide muri wa mugwi watsinze harimo mbere n'umu Nigeria akin partina bashakoni igihe bakina na Angola nibo byatanguye ko Angola gahagaze cyane batize ibitsindo bice ngati tuzofasha Afurika ariko tuzi ibintu byabyapfiriye mu nzira. Ubu rero ni byiza cyane ko bagarutse bakenera gufasha Afurika mu Sudani yafashije Ubwongereza kuronka amahiganwa yo kwisi yose yazeze Olympique Yannick Noah na Mutombo mu muzi kuvuga Dikembe Mutombo izo amaze gukora ni byinshi cyane. Abo ni abantu bafite n'amahera kandi bazwi muri Afurika n'isi yose. Icyo rero ni umugambi mwiza ukomeye cyane kandi ishobora kutuma menyesha zo kuvuga ko babigiriye gukunda Afurika. Harimo amahera barabona ko Afurika hariho urugendo rukomeye cyane rushobora kubafasha no guteza imbere NBA
kandi baravuga ko uwo mugambi uzogerageza gukomeza higanwa rya ba hamwe ngo n'ugushiraho amakademi ya NBA muri Afurika. Icyo ni ikintu gikomeye cyane muri make.
Urumva akademi zo zari zisanzwe zihari ni kuvuga ko habanje kuza abakoci abamenyerezo bakaza baraza muri Afurika hama bashyiraho za akademi nka Dakar ariyo akademi ariko nabyo ntibizagenda neza cyane. Ariko igikomeye cyane ni ibigiri kiraba mu Rwanda. Urazi ariko biraba byatweretse ko ibihugu byinshi byo muri Afurika bishobora gushika kure. Ni ibintu byerekana yuko muri Afurika hariho abakinnyi bakomeye kandi NBA nayo ishobora kuzoronka ayica kugira inzira irabatwara ikabatwara kandi bimeze neza. Kandi iyo yige nayo iri kiraba na NBA azoronka amahera abakinnyi bazoronka amahera n'amayikipe aronka amahera.
Murakoze.
Murakoze.
Mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Shuti zacu mbashimiye ko mwakurikiye aya makuru naha ahumurije, ariko rero nongeye kubararikira ikiganiro muri sanga ejo kuwa kane guhera saa kumi ku maradiyo yanyu. Tuzaganira ndi muri studio nk'uko twakoraga iki kiganiro mbere ya COVID mwivuganira n'abatumirwa. Ntimuzacikwe rero, murakoze cyane gukomeza kumva radio yanyu ijwi rya Amerika, kandi mbashimiye ko ariyo mwahisemo. Umugoroba mwiza, murakarama.
Ku bakunzi b'ijwi rya Amerika, kubera irushanwa rya Basketball Africa League ritangira kuri iki cyumweru saa kumi ku isaha yo mu Rwanda, nta kiganiro muri isanga tuzabagezaho. Umwanya wacyo ijwi rya Amerika rizabagezaho umukino uzahuza ikipe y'u Rwanda The Patriots na Rivers Hoopers yo muri Nigeria. Tuzabagezaho uko uwo mukino uzaba ugenda umunota ku wundi. Turabararitse, bal ku ijwi rya Amerika.